Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westato Kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com. Muri weneza nshuti mwese namwe bakunze bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Umurwi w'igihugu cy'u Burundi hujejwe kumenya ukuri no kurekuranira uherutse gushikiriza inama nshingamateka i Burundi raporo ku bwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwakorewe Abarundi hagati yo mu myaka yo mu 1985 no mu 1973. Mu ndwi ziheze abarongoye uyu murwi baraciye mu bisagara bitandukanye ku mugabane w'u Buraya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usigurira Abarundi ibyo watohoje. Muri iki gihe kandi uyu murwi uriko uja mu ntara zitandukanye z'igihugu ubaza ibyabona ku bwicanyi butandukanye bwakozwe mu Burundi. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi turi kumwe n'umwe mu barongoye uyu murwi, uyo nawe suwundi ni vice perezida umurwi Severe ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi, Pasteur Noah Clement Ninziza. Muraho Pasteur Ninziza.
Ndabaramukije
mwese. Yaho murakomeye neza?
Namahoro, tugeze neza.
Ni vyiza cane rwose. Reka rero tuje kumuza ikiganiro cacu. Abarundi batari bake barakwikirana hafi ibikorwa murimwo muri iki gihe, ariko hari n'abavyumvira kuri. Nashaka amaja mu make mutubwire amabanga mujejwe muyagejeje hehe muri iki gihe.
Kuba tumugwi senere mbazi ko bimaze itari mike biriko biragenda, yagiye biraca mu bihe bigoye, mu bihe byashobora gutuma hamwe ibikorwa bishoboka hamwe n'abandi bishoboka, kubera abo biraba abategerezwa ko birimo usanga kenshi bose udashobora kurondera umwanya igihe kimwe. Ariko ubu aho bigeze ni uko umugwi Sezer umaze gukora, muribuka ko mu 1992 ariho twatanze icegeranyo cyari kimaze kugira amasohoza atari make ajanye n'intara zose twakoreyemo, cyane cyane kwisunga amatohoza araza ubwicanyi byari byabaye mu 1992 mu ntara zarenga 12. Hanyuma umwaka wagiye ukurikira ni ukuvuga umwaka w'2022 wose twagukozemo izo ntara zazisigaye twongera tusha tuja mu matohoza atujana mu ntango y'ikiringo cahawe umugwi Sezer, kubera ko umugwi Sezer wari wahawe gukorera ku kiringo kirekire kizotangura 1985 igihe Burundi bwagwa mu minwe canke bwifatirwa n'abanyamahanga bakaza bakabusambura, igihe kandi bariko barabikora n'ibindi bihugu bya Afurika. Ariko kandi tukaca tuduga gushika aho twari tugeze, ni ukuvuga aho amatohoza yarageze muri uwo mwaka w'imbere mwenye nani mwenye leo hao tuwezo mwenye wako tumazi uhera hai kilingo cha hera sewe ntena ukole lako yombi chimwe majalumane mwenye na kata tukaduga tukashikana kumbi yombi majalumane mwenye na kata aho hose tulalaba ivyaha tuvuga ko ivyaha bigengwa n'amategeko mpuzamakungu ingene byakozwe ibyo byakozwemo ibyabaye tukabika n'amazina hanyuma tukagira icyegeranyo cya kigihe kimwe kimwe n'ibi byaha biba byarakozwe n'abashobora kuba bashobora kuba babyangirwa cyangwa bumvyazwa
mwavuze cyane cyane ko mwari mwashimikiye mu ntango ku bwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri ariko hariho abarundi batari bake bavuga ko uyu murwi uba washatse gutohoza ubwicanyi bwakorewe abahutu gusa ibyo mwebwe mu bivuga ko
ikintu cyose cyenda mirongo irindwi na kabiri nibwo bwicanyi bwabaye bugakwira hasi igihugu cyose bukabaho bwitanye abantu atari bake ariko kandi ni nabwo leta y'u Burundi yagerageje kuvuga ibintu bitari bike kandi bisaba umwuka abaje kugisoma kitwa cyabisigura mugafite abisigura mu buryo bwatumye abarundi benshi badashobora
Pastor Nziza, ndumva umurongo wa telefone utameze neza cyane gose. Sinzi ko tugutelefona kuri rya telefone yindi mukanya tukagutelefona mu minota umwe.
Nta kibazo, nta kibazo.
Reka tugerageze rya yindi twumve ko biba imeze neza kurusha.
Making it with no casting, making more money. If you could rukundo rutakibaho, na mahomvu. Ngonigache, agasigaye ngonigache. Okay, mse. Kemere barura karura, natwa karura tukamire. Energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva ku mana kuko nk'umuntu ngisimba nabibasha reka da.
Tuyumutinshuti mwese ko muri kumra bandanya kumuriza radio hijwi ya Amerika isami ya nirai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga hari kibazo gikomeye cyane ngo se cha amatelefone cyane cyane mu Burundi tukaba tuboneho akaryo ko gutera kamo ka urwego rubishinzwe kugira ngo rusubiremo ico kibazo imirongo ivuga nabi cyane gose ariko turizeye ko dusubiye gutelefona tushobora kuba turi kumwe n'umutumire wacu Pasteur Noah Clément Ninziza muratwumva neza oh.
Yewe ndabumva neza
umengo ni byiza gatoyi mwari ko muvuga cyane cyane mwari ko mwishura ikibazo kivuga ko hariho abarundi batari bake bibaza ko kubera mwatanguye kugicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe na jana na mirongo irindwi na kabiri hariho ubundi bwicanyi bwabaye mu bihe bitandukanye mu Burundi bavuga ko ubwo bwicanyi bwahitanye bwo kubwatutsi mu tara bwicariye nabwo nyine ngo mu butohoze ibyo mu bivuga ko
ne konda bicura ndabisigura mvuga ko ubwicanyi bwabaye igihumbi kimwe majana icyenda mirongo irindwi na kabiri ni ubwicanyi buzwi n'abarundi bose yuko ari ubwicanyi bwahitanye abantu benshi kandi bwagikwiye mu gihugu cyose. Hari ubundi bwicanyi bwabaye mu Burundi igihumbi kimwe majana icyenda mirongo icyenda na gatatu nabwo nyine bwaba bwarakwiye igihugu cyose, ariko ubundi bwicanyi bwose tugenda tubona cyangwa twumvise nubwo dusanga mu bice bimwe bimwe mu ntara zimwe zimwe cyangwa ugasanga ni nko muri komine cyangwa mu kibanza kimwe mbere. Nicyo gituma rero twebwe nko gusezera ati dutangurire hehe, kandi ngira uwo ari we wese yakwifuza ko batangurira kuri murambo mugabo twebwe siko twari gukora kubera yuko turaje ubwabaye kera muri ubwo bwicanyi bwabaye ku rugero runini n'ubwirindwi na kabiri niho hari abantu twokwita ko ari byabona bisigaye biriko birasaza abandi bariko barapfa ibimenyetso bitari bike biriko biragenda kugira ngo tuze dushobore kubikorera ko byadusaba ko ariho duhera tugatabara ibigishobora gutabarika hanyuma bikazosaba ingufu nke kugira ngo dushobore gushika kumenya ukuri kw'ibyabaye. Iyo muri imyaka ya vuba abantu benshi bacariho ibibanza byabo byasanga abantu birazwi abantu baracabibona mugabo abirindwi na kabiri ni bake basigaye abantu benshi bariko barasaza nicyo cyatumye ariho duhera kubera iki kandi kubera yuko ibi igihe cy'ibirindwi na kabiri abantu benshi bumva amakuru atandukanye habaho ibinyoma bitari bike byatumye abantu badashobora kumenya ngo basigure neza icyo bacarabaye ni ukuvuga nibwo bwicanyi bwabaye bunini mugabo kandi bukikuzwa n'ibinyoma byinshi byatumye tuvuga tuti nibwo buzotugora gutohoza. Nicyo gituma dukorera ko tugifite ingoga tugifite ingufu tugifite umwanya tubukorere ko bizotugora.
Mutubwire majambo make yikorwa mwatamwe mu gihugu hagati yaho muri komunari cha ma province atandukanye mubaza ibyabona
tuzitangura twagiye kurondera abantu tuvuga tuti uwabari bazi neza sekugenza aho twagenda mu gihugu bakatubwira bati hari abarikimako bwa abantu muri urungano ntibigera babimenya byamenya abantu bakuze b'imyaka irenga mirongo itandatu niho benshi baduha amakuru akagutwara ku musozi akakubwira ati ahantu ni mahimba muraza kubona ko hari ikinogo ashobora kuba barahanzwemo abantu kenshi yari ihenda nk'imetero zitanu cumi mugabo ukubwira niba agageza hirya no hino ugatoka yagwako hanyuma tukihimba tugasanga nicyo twashaka duhamagara bane abamenyesha amakuru bakaza bakabiraha bakabona ibikorwa tugakora niyo niko navuga nibwo buryo twakoreye ko kugira ngo abantu babone ko ibyo ndimo turakora tubikora kumugaragaro kandi si ibintu dukora sinyegeje kuko ntibyagaragajwe kunyegezwa ngabo twebwe natwe imana bishoboze tugashobora kubishyira abona kubera yuko bavuga ikinyoma kibabaho ngabo nicyo kamara imyaka yose.
Muri ivyo bikorwa mwatanguye kuva harahize igihe intambamye mwatubwira nk'izihe intambamye zituma icyo gikorwa kitihuta kikava mu nzira ni nk'izihe?
muribuka ko igihe umugwi washyirwaho mu 2014 aci hakurikira buru za politiki mu Burundi zatumye ibikorwa byo mu gisebe bidashobora kugenda neza byaratigije gatoya kubera ko hari imigumuko mu gihugu abantu bahamagara ngo abantu baje kurondera umuhanda ngo bikumubaza byakahise cy'ibyaha byakozwe muri kahise ngo anafatiye byadusabye rero ko tumara igihe atari kuba nyezina ariko gakorerwa ku rubuga kandi umugore ukiri mushasha nacyo cyatumye mbere na leta yiyumvira gusubira gushyiraho umugwi cyangwa notre umugwi ubwa kabiri twebwe rero tumaze gushika kuri terrain n'ubwa cyangwa ku rubuga ibyo twakoze yaje mu intambamiro ibyo mugabo intambamiro nyinshi ziba zifatiye ko ari gikorwa gikorwa hagati y'ababikoze ari ujya kurondera ukabaza inkuru kandi bakayiguha hari abantu buti bwa mbere batangwa kugira amakenga kubera ko bataba bazi neza buri kiza gukurikira ariko buke buke ugasanga abantu batanguye gusubirayo kubona ko dushikiriza ukuri bifasha kandi twebwe nk'umugwi uko turi umugwi atari umugwi w'ubucamanza ni umugwi uri kurarondera kumenya ingene ibintu byagenze n'ingene twashobora kubyegeranya mu kiganiro intambamire zazifatiye cyane cyane ko abantu basa n'abambaye baratinye kubera ko ibyo bya politiki byagiyemo harimo iby'amatora ibindi byose byaratuma ibikorwa by'umugwi bitoroha ariko buke buke twarashoboye gukora hanyuma turabandanya murumva ko ikiringo tugeze ko kugeza ubu ibisigaye nibyo bike gusumba imaze gukorwa
murakoze ku kibazo cy'uburyo uyu murwi mwavuze kuja mu gihugu cyose ka hari n'igihe mu neza heze wagiye hanze y'igihugu murashaka kutubwira niba uyu murwi wanyu ufise uburyo bukwiye bwo kurangwa icyo gikorwa mu gihe cyumvikana
uburyo nta gihugu kigifite uburyo bukwiye nta bikorwa byo mvuga ngo birafite uburyo bukwiye bwa mu buryo busise ko burahagije ariko navuga burashidushoboza gukora ibikorwa byose uko twataritse nta gikorwa na kimwe turagaragaza gutegura ngo tusabe uburyo bwacu nka matungura ariko nta nimwe turabubona nicyo gituma ahubwo tukengurukira abashoboye bose guterera hari n'abadufashije cyane cyane nko mu bintu bijyanye no gukingura inyandiko ibyo twakoze byose kugira ngo tukingure neza ibyo byononekare cyangwa ngo bitakare abo bose hari n'andi mashyirahamwe adufashije kuza kutwigisha kwigisha abakozi bacu kuduherekeza kugira ngo ibikorwa byacu tubikore igihe tubishyira mu murongo mwiza hari n'abahinga baje kudufasha kugira ngo ubuhinga twe tutaba dufite twebwe ubwacu bakaza bakabidufasha kandi babikoze neza ndabona ku bijyanye n'uburyo ku bwanjye n'ubwa ni hari ibikwiye kugira ngo igikorwa cyacu gishobore kurambuka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumiriza radiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Frederic muraho murakomeye Frederic matwumva ndumva muratwumva
alo
muri hehe Frederic muri hehe turaho muri hehe mwebwe
alo
muratwumva ndumva telefone ya Frederic itariko irumvikana ariko tugaruke kuri pasteur Noah Ninziza nashaka mutubwire ukuntu abarundi mwagendeye ejo bundi mu bihugu by'Uburaya eka no muri Amerika muwasigurira amatohozo bamaze gukora muri rusange ibikorwa byanyu bavyakiriye gute abo barundi yo muri iyo migabane
murakoze twebwe nk'umugwi iyo turiko turabaza abarundi tugendera abo bose batwakije twagaragaje kurondera abarundi mu bwoko bwose mu ntara zose mu bibanza byose dushobora kubona tuti harimo abarundi na senaki n'abatari igihugu kuko tuzi ko hari abantu b'igihugu na bo ni barabenzi kugira ngo bamwe bumve aho igihugu bageze ingendo zose turafata nta bwanjye
abandanya kubiza iradio ijwi ya America turi kumana niyo nkuru Suleiman mwiwe neza Suleiman muratwumva muratwumva Suleiman
ego
egira telefone mu baze ikibazo cyane mushikirize icyumviro muri hehe
rekana rugino
nkuko twabivuze telefone ze mu Burundi numva zimeze nabi cyane rwose Suleiman muratwumva niba mutatwumva turasubira kubahamagara hanyuma reka Suleiman turamugara kwa kumukanya reka duhe duhamagara ye Patrick muratwumva oui Patrick muraho Patrick muratwumva ndumva na telefone ya Patrick itameze neza Patrick muratwumva
ndabumva neza cyane
eh ni byiza cyane muri hehe ga Patrick muri hehe
bere Nyagatare
mu Rwanda
ego
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyimbiro turiko tuvuga ku murwi w'igihe cy'u Burundi ujeje gutohoza ubwicanyi bw'abaye mu bitandukanye turi kumwe n'umutumire icegera cyo cy'umukuru w'iyo murwi duga ku ijambo ikibazo cyimbiro Patrick muratwumva duga ku ijambo ikibazo cyimbiro bazi ikibazo
ego Halo
baza ikibazo cyangwa icyumviro utanga icyumviro duga ku ijambo
kibazo nacyo gira ngo mbabaze Halo
vuga bandanya hanyuma abo muri kumwe babwiye babanze bagira agacerere kugira ngo ushikirize icyumviro cyangwa ikibazo
umuntu ashaka ngo kwamamaza ibikorwa bye ku ijwi rya Amerika yabigenze ute
kwamamaza ibikorwa uyu munsi ni ikiganiro muri sanga dufite umutumire dufite icyo turiko turavuga ko munsi ikibazo murashaka kugishikiriza ahandi naho mushobora kwandikira radio yacu hanyuma tukaza gusubiza ikibazo uzo ufise hari ikibazo ufite ku kiganiro cy'uyu munsi
rwose murakoze
urakoze cyane rwose mureka tugaruke ku mwebwe pastor nziza hariho raporo umurwi wanyu washikirije ushikiza inama nshingamateka iremeza byatohojwe ko ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajyanicenda na mirongo irindwi na kabiri bwari ubwicanyi bugeze ku rwego rw'ihonyabwoko ariko gushika ubu icyo cegeranyo ntikiremezwa n'abatetsi babijejwe mu Burundi cyane cyane umukuru w'igihugu intambamye izi Gikorwa nacho mwatanguye cyo kuja mu ma province mu baza izabona icyo gikorwa mwiza ko munzo gisozera ryane
twebwe turi ubu turi ku gikorwa kijanye no kumenya sizi umwidondoro ukwiye w'umuntu wese yahitanywe no bwicanye ngo muri kahise no kuvuga imbere guhera mu gihumbi kimwe na jana munane na mirongo munane na gatanu aho dusha kumuhana tugasanga umuntu yibukwa bashobora kumenya bakadondora bakavuga n'ubwicanyi bwamuhitanye kugeza mu gihumbi kimwe majana icyenda mirongo irindwi na kabiri na gatatu abo bose turiko tukabandika kugira ngo igihe tuzasiko turategura umugambi wo ku wa reparasiyo sizigano bivuga mu rurimi rw'ikirundi wo gushumbusha
indishyi
gutegura izindi ntambuko zikurikira iyo hamaze kuba raporo ya nyuma ibyo byose bikorwa hariho dushobora kuvuga tuti abantu bitwa gutya igitigiri kingana gutya bahitanywe n'ubu bwicanyi bwo muri iki nicyo turiko turakora ni ukugira umwidondoro w'umuntu wese bashobora kwibuka ku mutumba aho ashobora kuba yaraba cyangwa ashobora kuba yaragandaguriwe turaheza intara zitatu twibaza ko ukwezi kw'icyenda kuzoheza duheje nk'intara zitatu niba atari zitatu n'ibice
ikindi kibazo cyerekeye urwo rugendo mu ntara turakigaruka ko mu kanya ariko ngomba mpe ijambo undi munywa wanyu radio ijwi rya Amerika twizeye ko murongo umeze neza Kajyabuneza Matias muraho
n'umutumire
muraho ego arakumva urahora kumenye muri hega Matias
nda inayirobi muri Kenya
ni byiza cyane rwose
ariko nsanzwe mvuka mu ntara ya Gitega
ndumva umurongo ari mwiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na vice perezida wa SADC
ni ikibazo namubaza
yego
mbe twege none ko turi bato izo zirindwi na kabiri tuba twarabibonye bagomba kubaza yuko hari ikintu bazoko izi icyenda na gatatu ko hari ikintu bazobikora ko ko twe turi mu bantu bakozwe ko cyane n'ubwo gukena na gatatu bagomba kubaza rero nyambo ko bariko bakora ibi two tubona bariko bakora ibi kandi uko babikora neza ko batohoza tubona ko mu marido sosiyete baba batohoje baba berekanye Tangomba kubaza rero ko ni 93 bazobikora nkuko bari ko barabikora murakoze imani bahezagira
murakoze kanyamuneza Matiasa nawe ibani bahezagire leka tumuhe ijambo gire icakubwi
Kwenye mwenye kuro ya chenu kwa kwa hali kwa kutiko kwa kwa kati kwa njikani kwa yuko umuwa kutu ziho mbibi sabi wangina kata tutucha dutang kukisha njikawe ni kucho gise naika marangara kukia ngotu mweseje tawe matuje kukisha njikawe ya mugisa kana cha kujombora mugio mikimwe majani chena kina mchina narimu hanyo matushike kugicha nyugabaye inyoma y'ibanda kugwa y'umukuru w'igihugu mu yomukimo majanikena n'umukena gatatu ni myaka rero yakuriye intambara ibyo byose ni ibintu twitegure kuzakora kandi twamaze gushyira mu meguro yacu uko batimo kita plan twaramaze kubishyiramo kandi bizogenda bikurikirana uko byagiye biraba
murakoze kunyeshu
no muhumurizuko
murakoze kunyisha umuhaye reka duhinje jambo kandi Emmanuel muraho murakomeye
yego turakomeye
muri hega Emmanuel
oh ndi mu kumana kwa bwiriro ko munara makamba
ndumva umurongo ari mwiza tugakwije jambo kibazo cy'imbiro turi kumwe na pasteur Noa Clément Nziza icegera cy'umukuru w'umurwi Severe tugakwije jambo kibazo cy'imbiro
Oje na gomba kubaza kibazo ku cyo kugikanse ku Burundi biboneka ko batagiye kuba kabakeza kuva muri 1970 kushika 1994 n'abage birabanda n'ahe byabaye grave ariko nduko rimwe na rimwe mu Burundi bagomba kwerekana ko atamoka hari kandi natwe tubibona tufumva n'ibyagiye biraba umisi ese narajena kunda kumvira cyo cyane bavuga yuko batokwemeza ihonya bwoko ngo jya wajyarabaye ariko natwe tukabona ko jyabaje rero ngo mbambaze rero ku bintu le principe cyanke ku bicyo bafatira ko ntifatiye bashobora kwemeza cyanke bagahakana ku bintu cyabaye icyo bari ibihe icyo bufatira ko nibihe
Pasteur Noa Clément Nziza
sinawo ikibazo cyo neza nuko asa nubajije ibyo bamwe byumvira n'abandi byumvira kugira ngo twa twaratanze
yavuze ko Burundi butagize kahise keza ko mu Burundi kenshi na kenshi bavuga ko atamuka hari kandi babona izo ndyane zose akaba kandi abaza icyo mufatira ko kugira ngo mwemeze ubwicanyi ko ari honya bwoko kuko wewe avuga ko abona ko habaye honya bwoko mu Burundi
bivaza ko yavuze ya kwele kuna kwele kuna ura kwele kwa umbunde kwa namo kari kata barundi kendono mwingizi mashingiro tumu kako barundi mwingizi kata barundi bali mwko kwa utapi ni wazako barundi kwele na pali ya mwko kata ya mwko ya mwana na kubake aungo kikora kensa wano kutahura ningene barundi mwko kugaho bagri laho bakora ita politike mugabo bahanganye hagati ya moko hakabaho kurondera kwigizanya yo kuzaho abantu bagira kugwego ngo kwicanga nico kikuje kugora abakiri bato kuko kumbura batabatahura ingene ibyo bya moko bihari ariko ubundi amoko ariho mu Burundi kandi ya moko abantu bose bayabamo kandi baranezerwa Burundi nta kibazo bayafite ko mugabo kandi uko kwibagira yuko muri kahise abarundi mu gushaka ku kuri mwenyeji hobo gusangira igihugu agezaho bagomba kwigizanyayo mbere bamwe bakahitamo no kwica abagenzi babo abari gusangira ku bantu b'iki gihugu akaba ari bo ahubwo bahitamo kwicana abantu kuzana zigatikira kuvuga rero twebwe turinze tubyiteho nyabwoko nuko hari ntabwo tutarinye twabonye ko zakozwe abantu baziciye kugira ngo turinde aho dushika tubyita ari nyabwoko kandi si twe nyine n'abantu bose babiza amatohoza ku bwicanyi bw'abari mu Burundi ubwicanyi bwose bwagiye barawuha izina
Ndabona umurongo ubandanya kuba nabi ariko reka tugerageze kandi ubundi bunywanyi Samson muraho murakomeye Samson murakomeye
ndabakomeye namahoro
muri hehe
ndabaramukije
natwe turakuramukije muri hehe ga Samson
ngende ari kujungura aho bijya mu buterere
Ya ni vyiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ba?
Murafite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ndiko kugereke ndagonda soma kugereke kiye cyuko ariko barerekana ibintu byo by'abantu bahamwe mu mwezi wa kabiri na 85. Haro?
Duga ku ijambo. Rangiza telefone imeze neza cyane. Banda ajya ushikiriza icyumviro cyawe n'ikibazo
icyumviro mbona kugerekeye byabajya abantu abafite 22 n'abafite 85 ikintu gihe cya mbere mbona noshyira imbere nuko boshyira imbere bajya kuba abantu bo barabuze abantu byagiye barashaka kuvuga ati abantu bacu barapfuye na gatatu abantu barafite 85 yewe icyo mbona abantu bibuze bya hamwe baba umurundi umwe cyamaje kuraba ibyabaye kugarirana kuko nubwo mbona umenga bo bari kuba baragerageza kudura abantu bo barapfuye icyo gihe gushika n'ubu niba se yuko icyo nacyo bidodushika nako ariko nubwo n'icyo mbona nubwo abagerezwe kuturongora bonywanisha abarundi twaba abarundi bamwe atakuvuga ngo jyewe ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi kuko twese turi bamwe karatinda mu Burundi nta kindi bazaba cyane ubwoko buriho kuko bwa mbere tuvuga ururimi rumwe nayo ndi ururimi rumwe mu Burundi twohava tuza kuvuga yuko hariho amoko abiri rero cyamara yuko twese turi bamwe turi abana b'u Burundi rero leta ishobora kubwira gute ikatunywanisha twese twaba abarundi bamwe tugakundana
Egome murakoze Samson murakoze pasteur hano wa Clement nziza ayo namwe mabanga mujejwe muri murwe ushira hamwe abarundi
pero
ndabumva umushya na Samson avuze ko yipfuza ko gushira imbere umugambi wo gushira hamwe abarundi bakaba aba mugabo umwe nanze nako zababwira ko mu babanga mujejwe hariho kunywanisha barundi sivyo
ego cyane no kugeza tegwe tukaza kuri kahise mugabo wundi inombero yacu ko abarundi ibintu bibabaza biremera bari bakikujumva bakabyakira mugabo bikazobafasha no kunywana twebwe twabaturi kuzavuga tuti inombero yacu ni kurongera kunywanisha kandi ntabushaka kurengana ntabushaka kubeshe kubera ko amadohoza uko aje ni kuyakira hanyuma ukayasuzuma bwabo wayakiri aba yaje ingorane tugira ni uko hari abantu benshi bibaza ko bazi byose cyangwa ibabi bimaze kubiheza kubisuzuma bijya bikenewe cyangwa ko umuntu ateza gukora gutya cyangwa na kuriya abantu ntibashobora gukora kimwe neza bashaka kwemera kimwe ariko twebwe intumbero ya mbere twadufise ni uko twoshwa kukuri uko kuri kukazotuma abarundi bavuga ati ibyarabaye turabyumvikanye kuko byabaye guti none ibitazisubiye uko bitazosubira tubeho tunywana ega abarundi kubeze n'umunsi n'abatagomba bama bapfa ivyo basangira abarundi bararongora neza barahana abageni abarundi barasangira abarundi barabana muri karciye abarundi barakora na buzi busanzwe hirya no hino nta urapfa amoko n'ubundi abarundi misozi bibuka ko uwundi wo mu burundi bwoko ari umwasi ari uko ageze amagabura nyama nje bituma tuvuga tuti za moko abari kurwana n'abafite icyo bahambiye baba bashaka ko hari icyo bashikako mugabo ubundi twemeze imbere yacu no kurubanza kumwanisha abarundi kandi cyo twifuza kandi cyo tuzoharanira icyo turiko turabakora.
Tuyutin shutimwe seka umuri kumura banda nyakumbiza ila diyo hezi uja Amerika tuli kumuna Jean Baptiste muraha murakome. Jean egila telefone tukumbeleza Jean Baptiste uraho.
Halo
muri hega Jean Baptiste ikibazo icyimbiro turakurengiri ndumva telefone yewe itameze neza nagomba pasteur Noah Clement ziza tugaruke ku bikorwa muri mu Burundi muri iki gihe mwavuze ko muri ko muratohoza mubaza abantu batandukanye mumenya gute ko abo mubaza baba bari kwabwira ukuri hariho abantu banonosoye kahise ku Burundi mushobora kwizera
kende kubera ibintu murabona ibintu byahuje abantu baba kibanza kimwe mu gihugu kimwe batangiye igihugu batangiye ikomine ntara karere usanga babana iyo tugiye gutora abo tubwisha cyangwa tubumviriza tubaza abantu tukabashyira hamwe ari abo mu bwoko butandukanye uko bishoboka hose aho bishoboka hose tuzageza kononera abantu bo mu bwoko butandukanye kugira ngo inkuru badushikirize twumve bamwe n'abandi ingene bayidushikiriza. Ikindi turondera abantu babwiwe tugomba turondera abantu bakunze n'inararibonye bahari bari bahari cyane cyane kenshi abari bateshwa amabanga aya nariya bashobora gusigura ibintu abari babikoramo nicyo gituma twebwe twiyumvira ko twarondeye inkuru kuko twayigariza abanyene none ibi nkuru bwiwe n'umunyororo akubwira ati jewe bambwiye ngo mpakire ikamyo imiryimba ijana ashyira mu ikamyo witware kuyihamba wovuga ko umuntu ariko arakubesha umuntu w'umutama w'imyaka 70 uno muntu kiyoza akubesha gute ngo jewe indiana yitirire ko nagiye gukubita ubuhiri abantu ijana bambwiye ngo ndabaryamike hasi amaze gukubita ubuhiri bose hari ibintu bidashobora kuvuga uti birimo ububeshi nawe uca wumva ko uraje imyaka ukaraba intumbero y'abafite ukaraba kubwira ngene bitoze neza kandi ikorwa cyangwa bihura n'iby'abandi baba ariko baravuga bituma uvuga uti aya makuru niyo kandi uyambwiye nta yindi ntumbero yari afite atakuvuga ati jewe ngira nisazire mutabo usanze ndabasigaranye inkuru y'ivaho.
Tugarutse ku bikorwa byanyu nyine hariho imirwi itandukanye y'abarundi cyane cyane hariho imirwi ivuga ko yivugira abaguye mu honyabwoko mu bwicanyi bavuga ko hariho honyabwoko muri 72 hariho nabandi bavuga ko baharanira inyungu z'abatutsi baganaguye mu myaka itandukanye harimo igihe mu 1993 iyo mirwi yose isa n'itizeye ibikorwa biko bikorwa na Severa bakavuga ko ku ruhande rumwe batohoye mutohoza ibyaha byakorewe abahutu ku ruhande nabo abo bandi bakavuga ko n'amatohozwa amaze gukorwa badashaka kuyashyira mu ngiro ngo bemeze ko ubwicanyi bwabaye muri 72 ari honyabwoko hari ikintu uyo murwi murongoye ushobora gukora kugira ngo abarundi bose bawizere.
Ewe nibaza ko abantu benshi bakunda guciye urubanza abo bataraburanisha kubera ko nta buryo wowe utarasoma icyegeranyo cyacu hanyuma ngo ucuvuga ngo bakora bahengamiye hariya cyangwa ngo bakora bahengamiye hariya mu gihe utarakurikirana neza ngo ubone ibikorwa ibyo bikozwe. Twebwe abantu bose twabajije abantu bo mu bwoko butandukanye kandi abo twaroze bose twarabumbirije ariko abarundi benshi bakunze gutanga amakuru cyangwa gusigura ibintu barabiye aho baba iwabo ku gasozi iwabo ku mutumba mu ikomini iwabo Severe iri kurakora amakuru yashyira hamwe avuye mu gihugu cyose imaze kwegeranya amakuru yo mu gihugu cyose kenshi rimwe na rimwe arabusanga umuntu ariko umutumbi iwabo yumva kumenga yamizwe yabuzwe ariko twebwe turazi yuko ubwicanyi bw'72 bwahitanye abarundi bo mu bwoko bwose kandi ibyo twarabitohoje n'amazina yabo niyo turiko turegeranya nta muntu n'umwe dusiga inyuma mugabo
nuko ibintu biri ikora ugasanga abapfuye ho muri ubwo barasumba abandi ngira bamwe rero batabimvira bati byategezwa kumera gutya cyangwa kuriya mugabo nta ntumbero n'imwe irimo yo kujya amatohoza twagerageje uburyo bwose dushobora dufite intumbero yo kugomba kumenya ibyabaye ingene byabaye turondera umuntu wese dushobora gushikira atari uwo bakomore atabonetse yatwinyigeje cyangwa wafatiwe mu bundi buryo ariko mu kubwacu twari twifuza yuko ikintu cyose umuntu yifuje kuduha tugishyira hamwe n'ibindi kugira ngo dushike ku kintu gifatika kandi cyumvikane ko na bose nicyo twagaragaje nta hantu tugomba guhengamira nta n'inyungu urundi gukuramo mu gihe twaba turiho turahengamira hamwe tugasiga ahandi murakoze
tubibutse inshuti mbese ko muri kumwe nabandanya kumeza radiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe n'umunywanyi wacu Fleury muri aho murakomeye turakomeye muri hehe ga Fleury muri hehe muherereye hehe
turi mu gisagara cya Bujumbura muri Musanze
ani vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ikibazo cyacu hari ikibazo dukunda kubona muri ibintu bijyanye n'amoko muri leta
so zera vuga shikiriza ikibazo cyawe
none ko tubona ubunye muri leta yuko byokugwaho ibikingiri by'amoko muri make barazibye ko ntizisanga ko atacyo zoheza ngo bitware kuko hari aho uhura bahengamiye kuri kotini
murakoze Fleury pasteur Noah Clément Nziza abarundi benshi bakunda kugaruka kuri ico kibazo hari abavuga ko yitigiri kugabanganya amabanga canke gutanga ibibanza muri leta mu nzego z'igisirikare n'ahandi hisunzwe bitigiri hari abantu bavuga ko byafashije cyane cyane ko byavuye mu masezerano ya Arusha ariko hari n'abandi bavuga ko kwari ukwemeza amacakubiri ni nk'aco kibazo cha Fleury ye abo mu babwiriki abo barundi bose
sinze ko birabo mu gwisezerere mugabo jewe ku gice cyo hanje vuga ndi ko ari byo abarundi bari bumvikanye bakaba baricaye hamwe bamaze ya myaka abarundi bibuka bamaze bariko barahabira ku kibazo cy'umwe bw'abarundi mukamwe ubaho twari mu gihe cy'intambara intambara igashobora guhagaza ndiyo gusaruka mu murongo wa demokrasi amatora agashoboka izi nzego zose zigashoboka twibaza ko byafashije ahubwo igisigaye twinzira tuti hari hakwiye kubiha iryo suzuma hanyuma abantu bakumvikana ati mbega dusubire twongere ku kiringo cyane ubu birakwiye niho bisigaye ariko ubundi ko byafashije byarafashije cyane kuko byaratumye abantu bagira umwizero byatanze umwizero ku buryo abarundi bakora irya politiki uburyo basangira iz'igihugu nicyo gituma arengera nti twebwe ku bwacu canke nko mu bisezere twebwe tuzokora n'abarundi bose kuko abarundi tsinda kubaraba mu bitigiri tubaraba ko ari abarundi kubera ko izashyitse zashyikiye abarundi mugiye kuraba muzosanga ingorane zabaye muri iki gihugu ubwicanyi bwaba naho bwahitana abantu bo mu bwoko bwa kanaka n'ubuta ubwitwa ngo ntibwari butumberewe n'ayo mabi cyangwa ubwo bwicanyi bwarashobora bukagira ingaruka zabugaruka ko kandi n'uno munsi usanga kenshi hariho ingaruka zitari nk'izari nke ku buzima bw'abantu niyo rengera nti iyo ubwicanyi buje mu gihugu cyangwa iyo haje akarenganye mu gihugu n'imyaka myinshi inyuma yabwo harabaho ingaruka bituma abantu bakwiye ahubwo kubyigizayo bakiyamenya ko bakwiye gusangira iz'igihugu bakwiye gushyira imbere umuvukano bakwiye gushyira imbere kubana bakwiye gushyira imbere gusangira iz'igihugu abantu bakaba bangana imbere y'amategeko
murakoze.
Murakoze. Mwavuze ko muri iki gihe mumaze gushika mu ntara eka ma province atatu muriko murabandanya igikorwa cyo kubaza abatari bake mwibaza ko cyo igikorwa kizorangira ryari mwihurije iyo mumaze kurangura gushiko
twariko turakora igikorwa cya mbere muri izi ntara zitatu twibaza ko tugomba guca dusuzuma mu kwezi kw'icumi tuzaca tumenya ingene tukibandaniriza mu zindi ntara. Murakoze.
Murakoze. Tuyibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Jean-Marc, ndabona umurongo wa Jean-Marc nawo nyine usa n'utariko urakora amatelefone uyu munsi eka yakoze nabi cyane rwose. Nashaka mutubwire Pasteur Nawa Clement Niziza igihe mwibaza ko muzoshora gusozera icyo gikorwa mu karungi ka raporo ya nyuma kuba bijejwe aho unavuga ku nama nshingamateka.
Cyane ubu kuko buri mwaka turatanga aho tuba tugeze, hanyuma igikorwa kikabandanya. Mugabo turiyumvira yuko iki kiringo cyoba ari kiringo kingana n'ibiringo by'imbere bitizobera kurangira twarangira igikorwa tumubisezere. Ibikorwa bizaba bigeze ku rwego rushimishije, atabinze kuvuga ngo hari ibyo kongera ko cyangwa kubandanya. Ibikorwa bizaba bimaze gutera intambwe niba turangije umurindi turiko, tuzokora neza kandi turabyizeye ko tuzaba tumaze kurangiza.
Hari abarundi bashobora kuraba bakibaza ko igikorwa cyo gutohoza amabi yakozwe mu Burundi kuva mu myaka itandukanye ka uyu murwi wanyu watanguye kwihweza ibyo byaha kuva mu 2014 gushika ubu hakaba hataraboneka raporo ya nyuma, hakaba haho bahariho abantu bibaza niba icyo gikorwa kizotiba kigasozerwa, abo bantu mwebwe mwabwiriye
bize twabwira ko bihangana. Abarundi baraciye mu bihe bigoye bitari bike kandi barihangane. Ibihangane n'ubu ikirengo giheze baze barabe aho tuzaba tugejeje, kandi twe turifuza yuko tuba twarangije igikorwa cyane cyane twamaze gushikana abantu bavuga bati baramaze gutohoza ibikwiye ku mbura zidaye iby'amaprogramme leta izoshitangura nayo kumenya ingene ikorera kuri programme tuzoba turimo turatanga mu bijyanye no gushumbusha, mu bijyanye no kuraba no gusuzuma gushyiraho programme zizofasha abarundi gukomeza cyane cyane ibijyanye no kwikinga no kwirinda ibyaha bidasubira kubandanya kuba mu Burundi. Ariko turizeza abantu yuko turi kuri umurindi tuzaba tumaze kugera ku rwego no ku rugero rushimishije.
Akamo motera abarundi muri rusange nako nakahe ku bijanye n'ibikorwa muri komurarangura
twekabo twotera umubisero nuko bo twizera bakaduhikizera bakazorindira icegeranyo dutanga cya nyuma, kandi ikindi ko botwitara kubera ko abantu tuba dukeneye turonera mugabo tugasanga bamwe bari kure abandi nabo ugasanga umunsi akubwira ngo ntiyabimenye natwe ari mu gihe tuba twateguye tuvuga tuti niho tugomba kujya kurondera abantu akarere kugira ngo tubabaze ibijyanye n'iki na kiriya. Yuke yuko abantu ikintu cyose bazi bafise bazi bakicoterera kugira ngo abarundi bamenye ibyabaye ku mariya kahise babidushikirize kugira ngo natwe tubikore ko kandi tubishyire hamwe n'ibindi by'abandi maze tubone icyegeranyo cyiyunguye.
Murakoze. Ndabona mukanya turasozera ikiganiro, ariko reka duhe ijambo umwe mu banywa nyi ashobora kuba afite umurongo mwiza wa telefone. Hari umukiza muri aho murakomeye?
Turaho tumeze neza.
Muri hega hari umukiza?
Turi hano muri Kenya.
Muri Kenya mu kihe gisagara?
Nairobi.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Turi kumwe na Pasteur Nawa Clement Nziza, icegera cy'umukuru umurwi Severe mu Burundi. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego. Je ku kintu nashaka gushikiriza ku kijyanye n'umugwi, umurwi koko wagiyeho kugira ngo ushake ukuri unywanishe abarundi no kurekuranira, ariko aho ngeza ndabona yuko umurwi ibyo uri gukora ntaho birashika na gato, ntaho birashika kuko ndavye neza nka barundi ndabona yuko dusa nk'abantu bishize hamwe ibintu byo kuvuga bya moko ivyo ni bya kera nta n'umumaro ndi ko ndabona bitumari ahubwo badufashe mu bintu by'iterambere kuko ubu barundi tumerewe nabi tubayeho nabi ibi byo kuvuga ngo bari gushaka ibinogo iki kuko ndabona ntaho biragera mbe ibyo bamaze kuronka bamaze kumenya abahitwe ni bande bakoze ibizamini bihe kugira ngo tumenye tinaba hagiye gukurikira iki rero nkavuga nti nibadufasha ahubwo mu by'iterambere nayo ibyo ntatwega urwaruka ntituzi uko byagenze n'ababikoze ubu bamwe bamwe barapfuye ntabagihari ahubwo biriko bidusubiza inyuma bidusubiza kwibaza kimbe byagenze bite usanga turiko turankana na bagenzi bacu kandi twadukwiye gukora ibikorwa by'iterambere by'ubushigatira imbere
egome
murakoze
harumukiza harumukiza vuze ikibazo gihambaye cy'iterambere iterambere ni kimwe gihambaye ariko uyu murwi washinzwe inyuma y'uko abarundi bumvikaniye ko byiza bavugana ukuri bagashobora kurekurianira bamaze kurekurianira n'iryo terambere rikagira aho rifatiye nashaka ariko naho mutajejwe iterambere Pastor Noah Clement Nziza murashaka kumuha inyisho ku makenga afise ku bikorwa muri bwo
naho tukaba turi kumwe ngira ngo nakamara imyaka y'ubwoza numva ko ari uwo mu rwaruka abenshi bakubwira bati ibintu bitanguze ko ntibindaba mugabo burya umuntu atamenya kahise cyangwa igihugu kitamenya kahise kacu tukimenye ibyo gishobora kukavura nakazoza kenshi usanga kenshi gatosikago canke ivyabaye muri kahise bigasubira uburundi igituma buriko barasubira kuraba ivyabaye muri kahise no kugira ngo bize bisubire ariko ntikivuga ce n'igisigura yuko twibagiye kubu ibikorwa by'iterambere kwiteza imbere no kuraba muri kazoza ivyo ntibazibagiye bashizeho umugwi bazi ko ubuzima bubandanye igihugu kitera kicera imbere kijya muri kazoza bwa kitari kukitera gisubira inyuma kahise rero ni ukugira ngo katumurikire ntituze dusubire inyuma ntituze dusubire guta ibyo twatakaje ntituze dusubire guhomba ibyo twahombye ariko ibyo tuzokubaka byose muri kazoza bize bitere birama bize bitere bije imbere ahubwo akwiye kwihutira kurondera kumenya hose ibyabaye muri kazoza kugira ngo amenye ingene ashobora kubyika imbere murakoze
urwaruka nk'uko mubivuze ntirwamenye byinshi bitabaye mu Burundi akaya mu mutere urwaruka nakahe icyo mubabwira naka nikihe mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30
urwaruka ni ubamenyesha ko ibyo biba byiza umuntu ashize umutima mu nda akamenya ko ibibi birashobora gushika kandi muri kahise byarashitse muri kahise mugabo ikibi umuntu aracigira ko kugira ngo yige nawe gukora icyiza kuko icyo kibi kiramutse kibaye nawe nyine kirashaka kumugira ko ingaruka mbi akwiye rero kucikingira azi ko gishobora gushika kugira ngo nawe ashobore kubaho neza yitegurire kubaho mu byiza gusumba mu bibi murakoze
Pastor Hanawa Clement Nziza mu cegera cy'umukuru mu rwise vera nashaka ndabashimire cyane rwose ku izina na rya bagenzanje dukorana kuba mwatuye akanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo nkoramutima gihanze abarundi ndabashimiye cyane rwose nkabashimiye na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Aloisa Bigirimana yadufashe mu buhinga bw'ivyuma amatelefoni y'umunsi ntiyari meza ariko turizeye ko muza kwitegera tuzoguma dutera kamo turabe ko ubwo buhinga bwoboneka kugira ngo amatelefone mu Burundi nayo nyine amere neza mwakoze turabashimiye cyane rwose kuba mwaduteze amatwi mugire amahoro mu mugoroba mwiza.